di Radio Sveglia America. Radio Sveglia America, i vigili di Washington DC, mu kinyarwanda no mu kirundi, mu Rwanda turi kuri FM 93.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, bahikaze makuru tugiye kubagezaho kuri iyi saha. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: kefa nibizi mukuru w'umugambwe Kodebu iragiye rya ndadaye atawe muri yombi, ibyaregwa ntibiramenyekana ariko mu ishyaka rye hari icyo bakeka.
Bwe mu mugambwe w'abahizi Kodebu iragiye ndadaye wakiranye mu bo baruntangire tumwa ko ndetse n'ifungwa ry'umukuru w'umugambwe kefa nibizi isiguro yero yose twobiha.
Aja tuje ndere imana no umunyamanga mukuru w'umugambwe Kodebu iragiye rya ndadaye ishyaka ryahoze ari Frodebu. Umwe mu bayobozi b'umutwe wa Hamas mu bya gisirikare yaguye mu gitero cy'indege y'intambara ya Israel mu ntara ya Gaza. Ubufaransa bukeka ku bitero by'iterabwoba by'intagondwa zitiriwe idini rya Kiyisilamu bigiye kuba byinshi. Naho Perezida wa Amerika Joe Biden yitegura urugendo rugana muri Israel mu gihe akarere ka Gaza ko kamwe n'umutekano muke, ibura ry'ibiribwa n'ibindi by'ibanze bikenerwa. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahereye kuyo hirya no hino ku isi, umutwe wa Hamas kuri uyu wa kabiri watangaje ko umwe mu bayobozi bakomeye bawo mu bya gisirikare yishwe mu gitero cy'indege y'intambara ya Israel mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo.
Mu itangazo umugwi Hamas wasohoye watangaje ko Ayman Nofal Abu Ahmad munywanyi w'inama nkuru ya gisirikare akongera akaba ari umusirikare mukuru ayoboye ishami rya gisirikare ryawo Al-Qassam Brigades yiciwe mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel nticyemeje buno nyene yitwa ryiwe igihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryagihamagara kugira kigire icyo kivuze ku byo umugwi Hamas watangaje. Israel yarakoze ibitero vy'amabombe mu ntara ya Gaza iyobowe n'umugwi Hamas, hari mu gikorwa cyo gusubiriza mu ndumane abagwanyi b'uwo mugwi ku bitero bakoze ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icumi ku butaka bwa Israel. Nivyo bitero vyihaye inkumbi kurusha ibindi mu mateka y'igihugu ca Israel. Abategetsi ku mpande zose batangaje ko abantu barenga 1,400 bishwe muri Israel, abandi barenga 2,700 barasiga ubuzima mu ntara ya Gaza. Israel yarakuye benshi mu banyagihugu bayo babakuru bibe ihana na Gaza mu gihe ingwano hagati yayo n'umugwi Hamas ibandanye. Ni mu gihe bitashobokeye abanyapalestina 2,400,000 baba mu ntara ya Gaza kuva muri iyo ntara ya Palestina.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yitegura urugendo rugana muri Israel mu gihe akarere ka Gaza ko kamwe n'umutekano muke, ibura ry'ibiribwa n'ibindi by'ibanze bikenerwa. Oriane itanga ishaka.
John Kirby, umuvugizi w'ibiro by'ubuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko Perezida Biden azoja i Tel Aviv imbere y'urugendo rwiwe muri Yordania. Muri icyo gihugu yiteguriye kubona n'umwami Abdullah, Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi, n'umuyobozi w'ubutegetsi bwa Palestina, Perezida Mohamed Abbas. Ibiro by'umukuru w'igihugu bimenyesha ko Biden azovuga ashimitse ku mugwi w'abagwanyi ba Hamas utavugira uburenganzira bw'abanyepalestina mu bijejwe n'agateka kabo. Ivyo biro bivuga kandi ko Biden azogira ibiganiro bijanye n'imfashanyo abanyagihugu baba muri Gaza bakeneye. Mu nama n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yagize ati: umukuru w'igihugu azokumviriza ko Israel yiteguriye ibitero byo ku butaka mu buryo ubuzima bw'abanyagihugu muri Gaza batazogiramirwa. Hazoyaga kandi ku buryo abanyagihugu baho bazoronswa imfashanyo bakeneye hakoreshejwe uburyo bwo kwirinda ko izo mfashanyo zungukira abagwanyi ba Hamas. Mu minsi yahera Israel yategetse abanyepalestina kuva mu gace k'uburaruko bwa Gaza mu bumanuko bwaho mu karere k'ibahari ya Mediterane. Abantu bashika ku 600,000 bari mu miduga n'abagendana n'amaguru baramaze guhunga bubahiriza ayo mategeko.
Perezida Emmanuel Macron wa France yatangaje ko Uburayi bugomba kuba maso mu kwirinda ibitero by'iterabwoba by'intagondwa z'abayisilamu, nyuma y'uko ibitero bibiri by'intagondwa bigaragaye kuri uwo mugabane mu minsi ine ishize. Fidel Niyongabo.
Mukigana niro ya haya wamenyesha makuru kuru yu wakabili Prezida Macron ya vuzeko izyo alivjiri hugu virangwa na demokrasi kandi vigende la kumatege ko vitegelezo wakuitega ya tangaje kuizyo vishika kubera haraba anu washobara kufati ngingo igihe ichari chochose yogukora ibikogwa bigayitse. Macron yari kumugwa mukuru wa Albania Tirana. Izya tangazwe na Prezida Macron vyabaye amasaha makeyi inyuma yuko igipolisi cishe kirashe umuntu yikekwa ko afisi ikigwanisho. Hari inyuma yuko igipolisi giheze umuntu w'intagondwa w'umunywanyi wa leta ya Kiislam yishe abantu babiri bashigikiye umugwi serukira gihugu w'Ubusweda kumugwa mukuru w'Ububirigi Brussels. Yabicishije ingoho mu ijoro ryo ku munsi wa mbere inyuma y'ico gitero umushikiranganje wa mbere w'Ubusweda Ulf Kristersson yasabye ko imbibe z'umugabane w'Uburaya zigenzurwa bikomeye kurushiriza. Igitero cyo mwijoro ryo ku munsi wa mbere cabaye iminsi mike nyuma yuko Mohamed impunzi y'imyaka 20 turuka muri Chechnya yishe isogose n'imbugita umwigisha mu Bufaransa ikomeretsa abandi bantu babiri hari mu gitero yakoze ku ishure.
Prezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri yageze mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing kubona na Prezida Xi Jinping. Urwo rugendo rurimo gukurikirwa cyane rugenewe kwerekana ubufatanye busesuye hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya mu gihe muri Ukraine hakomeje intambara. Nanone Fidel Niyongabo.
Perezida Putin n'abamuherekeje bashitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo kumugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bakiriwe n'umushikiranganji Ajel Budandaji w'Ubushinwa Wang Wentao. N'urugendo rugira kabiri gusa Perezida Putin agize mu mahanga kuva sentare mpuzamakungu mpanabyaha isohoye umutahe wo kumuhagarika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. N'urugendo rwa mbere Perezida Putin agize hanze y'akarere kahoze kagize ubumwe bw'abasoviet muri uyu mwaka inyuma ko agendeye mu ntango z'uku kwezi Kirigizistan yahoze ari Repubulika y'Abasoviet. Ubwa nyuma Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yaheruka guhura na Perezida Putin ari ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow iminsi mike inyuma y'uko umutahe wo guhagarika Putin usohowe. Cyo gihe Perezida Xi Jinping yaratumiye Perezida Putin kwitaba ikoraniro ryerekeye umugambi Belt and Road Initiative, umugambi ugenewe guhuza Aziya useko bwo hagati bw'isi Afrika n'Uburaya biciye mu mayira yo ku butaka n'amazi. Ni mu ntumbero yo kwihutisha ibidandazwa by'Ubushinwa kugira bishike n'ingoga ku masoko mpuzamakungu. Kuri wa gatatu Perezida Putin azovuga inyuma yuko Perezida Xi Jinping ashikirije ijambo ryo kugurura ikoraniro ku mugambi Belt and Road Initiative. Abo bategetsi bombi bazogirana ibiganiro mu mpera z'uwo munsi.
Ukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muje no kuri Y3 radio yacu VOA akadomo com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na X munadusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'Ibiyaga Bigari byo muri Afrika. Mu biyaga bigari duhere mu Burundi aho Kefa nibizi mukuru umugambwe Frodebu irage rya ndadaye afunze yoherejwe rero mu gufungwa nyuma yo kumvwa n'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika kuri uyu wa kabiri. Byashinjwa ntabwo biramenyekana neza ariko harimo guhonganya umutekano w'igihugu. Eloge wibika neza nibyo tubwira.
Kefa nirizi ya ungiswe mwibohero liku ujo kumuga mkubu tunzi Bujumbura rizi na mimba heri ya kumbirizwa na mshinza manza ya kizgenza Republika ya unaha mani ya kiza mkwa masoko yishuja Amerika ya vitubgie ya gie gusambi ishwa hingi hechisa tatu ino tamino ngibiriza katondo yungirizwe mwivanga mwandi ba nubariba mwereke jena numwe na umurjango wiwe ye merewe kumwereke za mchumba yungirizwe mwokandi na numanya uguhabga mshingwa manza munga ni ya ronse zaba nk'ikibiri raho yumvirijwe cararungikwa mu ibohero butarariye nikaziboneye ibiganiro rya Amerika ku mutaye wiwe watanguye kumenyekana kuri uyu wa mbere. Hari handitswe ko kwabwirizwa kwitaba imbere y'umushinzi amanza akizigenza kumvo z'amatohoza. Jean de Dieu Ndereyimana umunyamabanga mukuru wa Kodebu yabwiye ijwi rya Amerika ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ko gishobora kuba gifunze mukuru wa mugambwe ari amajambo yanditse ku rubuga rwaniro rw'umugambwe rwa X aho yavuga ko abarundi bari mu bukene akabasaba kuba intwari nk'uyiguze ntayo kwikukira Burundi umuganwa rurirwa gasore
twebwe mu mugambwe w'abahizi Kodebu irya ndadaye wakiranye mu babaruntangere itumwa ko ndetse n'ifungwa ry'umukuru w'umugambwe Kefani ibizi kubijanye n'ijo yagirizwa twebwe ntaje twamenye ariko kumwihwezo twagize twasanze ijo bafitanye isano n'inkuru yo bayaciye ku rubuga hwaniro rwa Twitter y'umugambwe igenekezo rya 13 itugutu no mwaka aho twibuka incungu y'ukwira ko barundi aho bigaragara neza ko habaye kudatahura neza icyumviro carimo muri ijo janitse kuri ugo rubuga isiguro yero yose twobiha twobinsiguro ijanye nibihe turiko turegereza bya politiki
aya majambo yanditse yari yashikije n'itangaza makuru ryo mu gihugu hagati kwa 13 ku kwezi kuri 10 hibukwa imyaka 62 iheze rwa gatore yishwe n'ihu rya Amerika ryabimuganirije ko igihe yari kavuga ku bukene igihugu kirimo muri bino bihe
muri kino gihugu cacu cugarijwe cyane nibibazo by'ubukene bigaragara yuko bisaba yuko umuntu wese yitanga bivuye mu guharanira uburongozi bwiza kuko izerekeye iterambere ry'igihugu kuko umugano wa Dovico washa bivuze umushinge wabyo no kuronka uburongozi bwiza kuva hasi gushika hejuru abarundi twoshishira tugira umutima ugutsinda ubwoba ukwitangira igihugu naho twobona umengezo turiko turakora byashobora gutuma tugira ingaruka mbi twagira iyoragi ry'ukwama tugira umutima ukwitangira igihugu ko muri no minisitiri na yukumenga abarundi benshi basigaye bagendera mu bwoba
mese Christian Ntakarutimana umukuru runani rw'abanyamategeko mu Burundi akaja Burundi asaba abacamanza gusoma amategeko no kuyisungana rya majambo kefa ashikirije abandi bantu benshi barimo umushyanga wa mbere Jacques Vendira ko buca bavuze atanayo muri imitsi nyene
tumvise atakintu na kimwe cyo mufunga amajambo yavuze atandukanye n'ayabandi birirwa baravuga bose amajambo umushinga naye Kefani bize yashikirije atandukanye na gatonya n'amajambo umushikira nganje wa mbere Jervenira kubusha yashikirije naho mu wowe umviriza wese cyangwa wayumvise arumva ko afitanye isano yose ntatandukanye na rito yari hari twe tukavuga tuti umutungane bacamanza bakurikiza amategeko amategeko aravuga yuko imbere y'ubucamanza abantu baba bangana imbere y'amategeko abantu bangana ni ukuvuga yuko rero icyo cyaha cyagirijwe Kefani bize kitoreka kwagirizwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca
Ijo metre Ntakarutimana shimangira byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere yari tangaje kuwa 9 ku kwezi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza n'indongozi ryajyatumwe ko na Angelina Ndayishimiye umutambukanyi wa president Ndayishimiye
leta y'u Burundi irarajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari mu nda bamana umwitwarariko bibaza icyo barara bafunguye abajya ntibahage hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo
umugambwe ko debukera wahora witwa Kodebu iragijandadaye ariko washimye guhindura imenyetso n'izina kubwira abanywanyi ntibawitiranye na Kodebu washinzwe na Melchior Ndadaye yishwe nyuma y'amezi atatu gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu kwa 2021 ukwa 10/1993 amaze gutsinda amatora ya mbere yabaye hisunzwe intambwe ya demokarasi mu Burundi wa mwaka nyene eronje buri kaneza ijwi rya Amerika
America Yabai, Chubito Chachu Radio, Chubito America
Radio ijwi rya Amerika ibajyane mu Rwanda none aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ko rwataye muri yombi umunyamakuru Jean Paul Ngundineza ukurikiranwe icyaha cyo gutukana mu ruhame inkuru ya Asumta Kaboyi ikigali mu Rwanda
RIB itangaza ko umunyamakuru Jean Paul Ngundineza akurikiranwe ibyaha yakoreye ku muyoboro wa YouTube ibyo Ngundineza aregwa yabishyize hanze mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'aho urukiko rukuru rukatiye Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 muri gereza ubutumwa Ngundineza yanyujije kuri YouTube bwumvikanishije ko ibibazo Ishimwe Dieudonné arimo byakuruwe n'umutesi Jolie Nyampinga w'u Rwanda muri 2016 ubutumwa bwe umunyamakuru Ngundineza yumvikana abwira mutesi Jolie ko yishimiye ko Prince Kid akatiye imyaka 5
Felicitation mutesi Jolie Felicitation urishimye urumva umeze ute ugiye kunywa Hennessy ugiye kunywa amarura ugiye gukora pari ikintu ukora cyose uryoherwe enjoy kamvuge ngo enjoy uramugaritse nakundi komeza inzira watangiye wicika intege ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo ntabwo nagenda nako ntakakubwiye bimaze iki operasiyo yose wakoze tumuguhe umurye mutware
ubutumwa maze gusohoka umuvugizi wa Ribu yabwira Ijwi rya Amerika ko Ribu yahise itumiza mu ndeza kuri uyu wa mbere ndetse biza kurangira afunzwe
urwego rw'ubugenza cyari ha confusion cyangwa gushidikanya rufite namba kubyerekeye bya Jean Paul akurikiranyeho bifite ibimenyetso bihagije bigaragaza ko ibyo byaha yabikoze itegeko niba itegeko ryavuzeho nta wemerewe gukora igikorwa iki n'iki bibarireza bose
babari Jean Paul yabari Manirakiza mubikurikiranye kuko abantu babaregeye cyangwa nuko mukomba kugenza ibyaha
twararegewe ariko nubwo tutarekerwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufite uburenganzira bwo gukurikirana ibyaha rubyibwirijwe cyangwa ruregewe
ifungwa rya Nkundi neza ryamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere kugeza kuri uyu wa kabiri ku mbuga nkoranyambaga abantu baganira kuri iyi dosiye bamwe bavugaga ko bakurikije itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda umunyamakuru Nkundi neza yakagombye kubazwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC aho gufungwa na Ribu abandi bahagaragaza ko Nkundi neza yakabije gutuka Umutesi mu gihe hari abagaragazaga ko amagambo Nkundi neza yavuze hari komite muri RMC bishinzwe yakabaye imuhana bakumvisha ko kutarangiriza iki kibazo muri RMC ari ukugira ngo batere ubwoba abanyamakuru bashaka gukora umwuga wabo bisanzuye Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Mugisha Emmanuel asobanura ko urwego ayobora rwagerageje kugira inama Nkundi neza ariko ko ntacyo byatanze
iyo haje umuntu uza procedure penale n'ibindi byose umuntu yakaba akurikiranwaho byabihagaze kubera security ifite cyangwa se uburemere iryo tegeko rigira aricyo rero dushingiye kuri iyi ngingo baduha twakoze twebwe ndabwo gufatanya na Legal Aid Forum gushaka kubona ko yahabwa iby'amategeko aramutse adafite undi
umunyamakuru Nkundi neza atawe muri yombi nyuma y'iminsi mike undi munyamakuru Manirakiza Théogène uherutse gutabwa muri yombi na Ribu ivuga ko yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000 ngo adatangaza inkuru uyu niwe washinze ikinyamakuru Kwezi kinafite umuyoboro wa YouTube Ukwezi TV Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa Ribu niba ibitabwa muri yombi by'abanyamakuru bya hato na hato bitagamije kubibasira
atubukishije kuba ikindahije ari umunyamakuru nanjye nkikubajije ibikorwa bya ruswa umuntu afatiwe mu cyuho yakira ruswa umuntu wangu ni gukanga umunyamakuru ni common sense buri muntu wese arabyumva ko ibyo bikorwa bidakwiriye nta muntu wumva ko yakora ibyaha ntakurikirane
usibye abanyamakuru bamwe bagaragaje ko bababajwe n'ifungwa rya mugenzi wabo Nkundi neza babinyujije mu nyandiko zinyuranye hari abandi bishimiye ko uyu munyamakuru yahanwa abo barimo Madamu Sanga Sylvia asanzwe ari umugore wiyemeje guharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore
iri fungwa naryakiriye neza cyane kubera ko imwe mu ngamba zo kurwanya no gukumira ihohoterwa rikorerwa ku gitsina cyangwa GBV nuko haboneka ubutabera statement ye ngewe ntabwo nayifashe gusa nka GBV attack ku ruriya mukobwa kubera mu by'ukuri akaba yari umugabo ntabwo yakabaye yabigukoreye kubera ko abagabo bafite ukuntu bubahana bagatinya n'abakaba bagiwinga mu bitekerezo nkumva kuriya mwana w'umukobwa babimukorera kubera ari umukobwa kubera ari umugore ako statement nyayo yingiyemo kuri mbe iri criminal iyo numvishije uhamagarira abantu kurya abandi
abo banyamakuru babiri bafunzwe mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri baza basanga muri gereza undi munyamakuru Nsengimana Théoneste w'ikinyamakuru Mubavu na Cyuma Hassan w'Ishema TV ababiyongera ku bandi barimo Hakizimana Rashid ndetse na Karasira Aimable nabo bakurikiranyweho ibyo bagiye banyuza ku mbuga nkoranyambaga Nkundi neza Jean Paul n'umunyamakuru wikorera ku giti cye anyuza ibiganiro bye kuri YouTube yamenyekanye cyane mu nkuru zigendanye n'ubutabera kandi yakoreye bimwe mu binyamakuru byigenga byo mu Rwanda birimo Igihe ndetse n'Umuseke Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Indanga kiganiro, ikiganiro muri sanga murayumva, icejo twagiteguriwe na Oriane Tangishaka, Oriane wiriwe uhishije abanywanyi ba muri sanga ku munsi w'ejo.
Uraho cyane Geoffrey, ego cyane ku munsi w'ejo, umunsi wa gatatu aho tuganira ku magara y'abantu. Ejo rero aho bukera tuzoganira ahanini ku magara yo mu mutwe. Abenshi banywanyi bacu murabizi uko kuno kwezi kwa cumi ari ukwezi kwihariye ugukurikiranira hafi no kumenyekanisha indwara zo mu mutwe no kwitaho amagara yo mu mutwe muri rusange. Rero nibyo tuzoshimika ko ejo aho tuzoganira tugashimika ku magara y'ugwaruka cyane cyane yo mu mutwe.
Oriani Tangishaka, urakoze cyane. Tuje muri Republika Demokrasia ya Kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri mu majepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zihangayikishijwe n'uburyo zategetswe kufana imirimo yazo yose y'ubucuruzi mu nkambi ikemurirwa hanze yayo. Ubutegetsi bwo buvuga ko biri mu masezerano yumvikanyweho mbere yuko iyo nkambi ihajya. Vedaste Ngabo nibyo tubwira.
Iyi myanzuro yafatiwe mu nama yabereye Marinde yahuje abaturage b'abakongomani, abaserukira impunzi, abayobozi ba teritwari ya Fizi, Hasere ndetse na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ku wa kane w'icyumweru gishize. Ntakiruta Imana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu ngambi ya Mulongwe, avuga yuko bategetswe n'abaturage b'abakongomani baturanye ko isoko ndetse n'imirimo y'ubucuruzi yakorerwa muri bloke ya 14 ndetse n'iya mbere ijanwa hanze y'inkambi usibye agasoko kari mu mudugudu wa 18.
Ingingo y'ifata kibanza aravuga yuko ni kugira ngo habe ibindi biganiriro twabanza kumanuka kurimera akasoko epfo, cyane kuvuga ngo abadanda jonga mu nkambi bagumanye ubungorongo no mu mutima kubera ko bavuga ati umenga uburenganzira bwabwo bimwe burakonyango kandi ni koko.
Iyi nkambi irimo bloke 28 izari zifite imirimo y'ubucuruzi bafunze zari hagati. Bamwe mu baturage b'abakongomani batuye Mulongwe bavuga ko impamvu badashaka ubucuruzi mu nkambi ari uko basabye hase na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ko ibikorwa by'amashuri, ibitaro, amasoko bikwiriye kubera hanze y'inkambi. Kaba Alphonse ashinzwe amasoko i Mulongwe, ubwo bazanaga inkambi hano natwe twemeye ko impunzi zihaza. Twatanze ubutaka bwacu kubera umwana wacu utari utuwe. Ayo masezerano twayakoranye na se na senere mbere y'uko impunzi ziza. Niburo Vianne ni umucuruzi ufite iduka muri bloke ya 14 avuga yuko ingingo yafashwe yo kuvana ibicuruzwa byabo mu nkambi bakayijyana hanze yayo ibateye amakenga bitewe n'uko akarere bakoreramo kari mu mutekano muke.
Nka kuntu wewe uri umurefuje ushobora gufata umutahe w'iwawe jafe yaguhaye hamumanuka nepfo mu kibembe, nta muzama agomba kucunga ibyo bintu by'iwawe. Twabonye ko bigera ubusuma, twabonye ko tugomba kwibwa. Ahubwo genda umurefuje, nta muzama nzoronka bika kwibya butike. Kandi umurefuje ntiyemerewe kurara inyuma y'inkambi. None ko umurefuje atemerewe kurara inyuma y'inkambi, utubya tuntu twiwe tuzocungande? Nyumva ko bijya birimo ubusuma bagomba kutwiba gatahe kare.
Ingingo kandi yo kuvana ibikorwa by'ubucuruzi muri inkambi iri mu mpunzi zirenga 10,000 byanejeje abacuruzi bato bato barimo birirwa mu mirima bagacuruza ku mugoroba, kuko bavuga yuko aho batuye naho imirimo y'ubucuruzi yashizwe ari kure. Niyo mwungere Donald Vin ni umubyeyi w'abana 8 akora ubucuruzi buciriritse muri bloke ya 14 asanga ingingo izabinjiza mu bukene.
Kwa tudandaza ndandaza ino tunonduke saka tangi katoi sinoronga ayo ngori kibanza ndonge n'umuzamu abirarira aho hanuka.
Zimwe mu mpunzi zifite amaduka manini y'ibifungurwa, amavuta, utubare muri bloke ya mbere zivuga yuko zifite ubwoba bwo gushira hanze y'inkambi ubutunzi bwazo, kuko mu gihe cy'umutekano muke bushobora gusahugwa.
Mbego kukuna heru mwanya ngo mandamanira baye ngo byasa kuduhuza bakizarira mu mirima y'abantu twarimye, kandi mu gihe twayimye twarabahaye amahera yo kubakota mukagize ikintu na kimwe kiba bagaca birarira mu mirima bagasoroma. Mbega ibyo bintu ntabwo mbona ko ari ubusuma bakeneye kutwiba. Mu gihe tuzasubira kandi haragira ibintu dupfa tugacanganikirwa twe nabo, ntasaba birarira muri ya makiyosike mu gihe azaba ari epfo y'ibarabara, mu gihe azaba ari inyuma y'inkambi ata muntu arayeyo.
Bamwe mu bakongomani b'Imulongwe bamara impungenge impunzi z'abarundi zivuga yuko ibintu byabo bishobora kwibwa, kuko mu gihe bamwe mu barundi bacururizaga hanze y'inkambi ntawabibye ibyabo. Gusa nubwo biruko mu nkambi ya Rusenge irimo impunzi z'abarundi zirenga 1,600 imirimo y'ubucuruzi ndetse n'amasoko bibera mu nkambi.
Usanga abasangwa kenshi bisuma mu nkambi ya Rusenge ko ni imboga zose ziracuruzwa atakirozo na kimwe gihari. Umurefije arajya mu isoko mu kibembe kwibarabara akajya akasunjya ashaka umwembe akinjira mu isoko mu Rusenge akagura ibyo ashaka akajya mu kabara akora ibyo ashaka akajya eka n'amafarumasi ariho byose mu nkambi ya Rusenge.
Didier Numbi wa Numbi numuyobozi rukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe avuga yuko basabye abakongomani nabo kuzana ibicuruzwa byabo aho hanze y'inkambi. Vedase Gabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Andi makuru arebana n'impunzi tu yahere muri Tanzania ho habageze mu zabukuru basabye ushami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ko rikwiriye kubashakira igihugu cya gatatu bahungiramo. Baravuga ko guhorana akarago ku mutwe bitabamereye neza mu gihe cyabo cy'izabukuru. James Joven nibyo tubwira.
Bamwe muri izo mpunzi batuye mu nkambi ya Nyarugusu viraje ya mbere bemeza ko bamaze guhunga inshuro zirenga zitatu. Ibyo bigatuma batiyumvira gutaha mu gihe hari abariko barahunguka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo basanga mu gihugu cy'amavuko. Abo batama n'abatamakazi bari mu myaka 65 kuduga bashimangiye ko ikibazo cy'abahunguka bakongera guhunga bivanye no gusanga icyo bahunze kitarakemuka kibateye umutima uhagaze mu gihe badafite imbaraga zo kwamana intekera ku mutwe.
Bupfuma baturabira ubuhungiro bwa gatatu bakadushirayo nayo byinshi yabyo ngaha tubona atari abo bose bahunguka nukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa bagende iwabo ni gukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaja muri Tanzania. Uwahunze kuva 93 kuva muri 93 harimo uwahunze akava mu tabira 2012 yabaye atamahora afise cyangwa akaba yari yaciye yomoka atagira yaja niyava. None nk'uwo muntu atagira yaja niyava cyangwa bose batagira yaja bayaja niyava ujya mu ntabagenda abafite hatura umutwe mugaba bagufashe bagutora nk'inyamaswa umenga nturi munzi. Harimo abenshi bariko bagera ugasanga umwe bariko bararira n'abagenda kwiyandikisha batabishaka. Harimo abenshi usanga bariko bashika mu gihugu babaho nabi bagasubira muri Tanzania ugasanga bariko banayerera. None ni byiza zabuye ko zabaratunya abanyasa none kumva twaca tugira gute twabuze tujya niyo tuva twebwe muduha ubuhungiro bwira gatatu nimba mudushira hanze nimba mudushira he nimwe mumenye cyo mukwiriye kuduha kuko twebwe tubasaba nk'ababyeyi saba nkabiha ni nkuko mutugaburira injya tubona muduhereza n'ahandi nimwe mubonetse muduhereza.
Mu bitigi dukura mu biro by'urujya n'uruza muri commune Kibondo hafi impunzi 291 baragaruka mu nkambi buri kwezi bivanye n'ibibazo bitandukanye basanga mu gihugu cyabo gutyo bigatuma abageze mu zabukuru batinya gutaha mu gihe bamaze guhunga kenshi. Uretse ibyo abo batama n'abatamakazi batuye mu nkambi ya Nyarugusu bemeza ko bugarije n'ibibazo ntangere mu gihe imfashanyo nyinshi zigenewe impunzi zagabanije no mu nkambi ya Nduta hose n'amarira gusa
nkuhunguka ngo umitiri wanyu ngo ubona data tutakuvuye ngo gitane none nkaho ni kubwagushaka singorane nyine uroje ngaho upfe nabi kaga kuri umutamakazi bagutereye rukwira umwe ngo rumarire ukwezi sijyaho tumari magwari twaturiza bagutereye igikombe nk'ubishaza nk'ubu muyambere abapfuye bose twaramaze kugumana none ugireka gupfa womoka gutya kwitwukwiyahura kuko nyene ti bose reka tuseguka sikugira ngo tubone kuvuga kubwa kuko imiti ugize ngo uragira ati w'umuti nkabire uyo ntiwora wumvura ngo ubone ukuvura n'uwa umuganga ni muganga hariho yogize tereka tubure tugupime turabe ingene imiti yo gufata oya bakubwira ngo taha nawe ugiye gupfa nawe none ugiye ureka gupfa womoka ati reka nawe yatabari ingorane zitubako nawe ukwipfukije gusubira gupfa yiruka nkuru umutamakazi ntusubiye kwiruka barotsinda wenyine none n'ubupfumayi bakaduherezaho ahantu nyine twokwicara ati babatama bazehe muragwaho nyine uwo imana itori kamutura akagwaho nyine.
Itarinze kumviriza ikibazo cy'umuntu umwe umwe leta ya Tanzania yo minsi yose ihamagarira impunzi gutaha gutyo bigatuma abamaze guhunguka inshuro zirenga zitatu bagira umutima uhagaze mu gihe minsi yose bamana intekera ku mutwe. Izo ni zimwe mu mpamvu basaba ubuhungiro bugira gatatu mu ntumbero yo kwicara ahantu hamwe mu buzima bwabo bwa minsi yose. Ibitigiri bitangwa na seri mu nkambi ya Nyarugusu byerekana ko hari abageze mu zabukuru barenga gato 14,234 bagize imiryango hafi 2,208 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, kubwijwi ya Amerika.
Nshuti mu duteza amatwi mu kanya turaba dusezeranye ariko tubanze tubibutsa amakuru y'ingenzi twabagejejeho duhereye mu Burundi aho Kefa Nibizi mukuru w'ishyaka Frodebu iragi rya Ndadaye yatawe muri yombi byakurikiranyweho ntabwo biramenyekana. Mu Rwanda urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIBU ruratangaza ko rwataye muri yombi umunyamakuru Jean Paul Nkundineza akurikiranyweho icyaha cyo gutukana mu ruhame. Mumahanga twabwiye ko umutwe wa Hamas kuri wa kabiri watangaje ko umukuru wawo mu bya gisirikare yaguye mu gitero cy'indege za Israel. Perezida wa Amerika Joe Biden yiteguye urugendo rugana muri Israel mu gihe akarere ka Gaza gakomeje kokamwa n'ibibazo by'intambara. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri ari mu ruzinduko mu Burusiya, nshuti mukomeje kudutega amatwi, reka mbashimire ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Shimira cyane ku buhanga bw'ibyuma na Nadia ku bugenzuzi bwa gahunda. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeff Mutagoma, mukomeze kumererwa neza.